In radio i Svidi America. Radio i Svidi America ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri FM 88 n'ibice 3 ya radio inshuti ya bose. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi ni Fidel Niyongabo abaramutse abaha ikaze mu makuru y'aka kanya. Zicumbitse hafi ikambi ya Rusenda mu ntara ya Kivu yo mu manuko muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo zimuwe.
Urabona izingabo za Monisco zari ngaha mu Rusenda zari zitubakije runini kuko twebwe umutekano ngaha mu Rusenda ntabwo tubona kumeze neza.
Manisiko yadufashe ikintu kinini cyane kubitekeye ikagenda bisa n'95 igihe twaduhunze 95 byabaye nkuko ibi rero birasa biboneka yuko natwe umunyabwenge yovamo nyine agafakiri kare cyangwa agakira
abo ni bamwe mu mpunzi z'abarundi zicumbitse mu ikambi ya Rusenda. Ikigo Maison Shalom gifasha impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda cyatanguje umugambi wo kwigisha impunzi imyuga, gukingira ibidukikije amagara meza, gufasha abigemeye kugwanya ubuhumbo n'ibindi. Umunyapolitiki atavuga rumwe na leta ya Uganda Bobby Wine amenyesha ko abasirikare bateye akajagari mu rugo rwiwe mu gitondo cy'uno munsi wa kabiri batwara umuntu umwe ajejwe umutekano wiwe. Amwamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya. Leta ya Afurika y'Epfo yongereza ikiringo cy'ingingo zo kugwanya ikwiragira ry'ikiza cy'umugera wa COVID-19 ni mu gihe ibitigiri by'abandura uwo mugera bibandanya gutera byiyongera. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa avuga ko bikenewe ko ingingo zo kwirinda ikwiragira rya COVID-19 zibandanya gushyirwa mu ngiro. Yavuze ko leta yiwe yiyemeje gukora ibishoboka byose kugira ironke ibipimo by'incandago bihagije. Yatangaje ingingo yo kongereza ikiringo cy'umukwabu wo mu ijoro couvre feu mu gihugu hamwe no kuziririza inzoga n'amakoraniro y'abantu benshi. Perezida Ramaphosa avuga ko ikiza cya COVID-19 kiriko kigira ingaruka zikomeye cyane mu gihugu muri iki gihe. Abakigwa mu bitaro n'abahitanwa nawo biri hejuru cyane kurusha uko byibonekeje kuva umuntu wa mbere atowemwo uwo mugera mu kwezi kwa gatatu k'umwaka w'2020. Ramaphosa yatangaje ko bazakora ibishoboka byose kugira bagabanye ibitigiri by'abandura COVID-19 biciye mu kwirinda ico kiza hamwe n'umugambi wo gucandagisha abanyagihugu benshi bashobotse. Kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka w'2020 abantu bashasha abandi uyu mugera wa COVID-19 bagera ku 190,000. Abamaze guhitanwa nawo barenga 4,600. Ubwoko bushasha bw'umugera wa COVID-19 buherutse kwiyadukiza mu gihugu buriko butuma ibitigiri by'abandura byiyongera cyane kurushiriza. Umunyapolitiki atavuga rumwe na leta ya Uganda Bobby Wine amenyesha ko abasirikare bateye akajagari mu rugo rwiwe mu gitondo cyo kuri uno munsi wa kabiri batwara umuntu umwe ajeje umutekano wiwe bongera bakubita bikomeye abakozi babiri bo mu kigo. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Oriane Itangishaka.
Kizza Besigye yigeze guhiganwa na Perezida Yoweri Museveni mu kibanza cy'umukuru w'igihugu inshuro zitari nke, avuga ko iterabwoba risigaye ari umurengera kandi rigenda ryiyongera uko amatora abaye. Avuga kandi ko mu itegurwa ry'amatora y'ubu amabi atamenyekana cyane kuko ibintu biguma byunyuka ku munsi ku munsi. Umuvugizi w'igipolisi n'umuvugizi w'igisirikare ntibaragira icyo bashikirije kuri ibi birego. Bobby Wine umuririmbyi azwi cyane hakongera akaba umushingamateka azwi ku izina rya Kiaguliani Setamu yashikirije ijambo ari kumwe n'abandi banyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi kuri uyu munsi wa nyuma wo kwiyamamaza, aho bavuga ko batemera ingingo ya Perezida Museveni yo kongera kwitoza. Mu karere ka Kampala harabandanye kwiboneka izicuka kibi mu gihe igisirikare cyafashe mu minwe ibibazo byose bijanye n'umutekano w'igisagara. Umunyepolitiki Bobby Wine avuga ko abanywanyi biwe batekanye akanabahanura kutemera gufatwa nabi n'inzego zijejwe umutekano. Ni mu gihe abantu 54 bishwe i Kampala no mu bindi bice by'igihugu mu kwezi kwa 11 igihe abajejwe umutekano bashwiragiza abari mu myerekano yo kwiyamiriza ifatwa rya Bobby Wine n'igipolisi bamwagiriza ko yarenze ku mategeko agenga ukwiyamamaza mu bihe by'ikiza cya corona.
Urakoze Oriane. Abahinga b'ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS bazoshika mu gisagara cya Wuhan mu gihugu cy'Ubushinwa muri indwi gutohoza amamuko y'ikiza cy'umugera wa COVID-19. Abategetsi b'Ubushinwa bamenyesha ko aba bahinga ba OMS bazotangura igikorwa cyabo cyo gutohoza amamuko y'umugera wa COVID-19 muri indwi mu gisagara cya Wuhan kiri hagati mu gihugu Ahuwa mugera, wibo nekeju mga mbele, mumpera zumu waka wibu mbili na chumini chenda, umuvugizi, ubo shikilangani, mjeru nijende na nile yubo shinua, Zhao Lijian, ya tangajuno musiku waka wiliko, abahinga bishirahamwe OMS, bazo shika nindege mwisagara cha Wuhan, kumusu wakane wapo ya mgirugu cha Singapore. Tabindi birenga ngaho vyatangajwe kuvyerekeye ikiranga minsi cyabo urugendo rwabo rwari rwitezwe mu kiringo cy'amezi atari make umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yerekanye mu rwiheze ko atashimishijwe nuko ivyerekeye urugendo rw'abahinga b'ishyirahamwe ayoboye vyafashe igihe kirekire kugira biherahezwe inyuma yuko abategetsi b'Ubushinwa batangaje ivyerekeye urwo rugendo ku munsi wa mbere Tedros yaciye amenyesha ko abahinga ba OMS bava mu bihugu bitari bike bazoshimikira ku kugena abantu benshi bandikiza cha COVID-19. Ubushinwa bwarakurikiraniye hafi ubushakashatsi bwose bwakozwe ku vyerekeye inkomoko y'ico kiza kiranga misi n'ibibanza abahinga b'ishyirahamwe OMS bazogendera mu gihugu c'Ubushinwa bizotegerezwa kwemezwa na leta. Ico gihugu cari yamirije akamo kuko ho bitohoza ryigenga cabananije kivuga ko umugera wa corona ushobora kuba wazanywe mu gihugu uvuye hanze yacu. Ayo yaramwamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mushobora no kudukwirikirana kuri Facebook no ku kibanza cacu ca internet aricyo wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini ikigomezo Shalom gifasha impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda cyatanguje umugambi wo kwigisha impunzi imyuga gukingira ibidukikije amagara meza gufasha abigeme kugwanya ubuhumbu n'ibindi ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Pierre Craven yunguru ari mu Rwanda.
Kubyikigomezo Shalom gisanzwe gifasha impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda inyigisho zizotangwa mu mugambi cyise Academy Ubuntu ziri mu ntumbero yo kwigisha urwaruka rw'impunzi ndetse n'abanyarwanda babana akarangamutima ko kugira ubuntu haba mu mashure mu kibano canke mu buzima busanzwe. Ni ishure ryo ku buhinga bwa none bw'amasanamu Zoom kubera ikiza cy'umugera wa corona kitorohereza abantu guhurira hamwe ari benshi. Icyo kigo kivuga ko ari nakajyo ko guhuriza hamwe abantu benshi bari mu mihingo itandukanye ku isi. Emery Emerimana ajeru gisata jo kumenyesha makuru muri Mezo Shalom yabwiye Ijwi rya Amerika ko mu nyigisho zizotangwa harimo gufasha urwaruka rw'abigeme kwirinda ingeso mbi hamwe no gushurashozwa ku nguvu canke bahendeshejwe utunaturiya.
Hariho izijanye n'ibungabunga ry'ibidukikije, hariho izijanye n'amagara meza, hariho izijanye gufasha abigeme abana b'abakobwa inyigisho zijanye nabo mu buzima bwabo bwa misi yose abakobwa b'imiyabaga bakiri bato. Hari n'ibindi bijyanye no kwigisha ubuhinga ugaruka rw'impunzi ibintu bya audiovisuel kwigisha ubuhinga butandukanye kugira ngo dufashe nk'amashuri ku buryo abantu batarinze guhura ko tubona ko no muri ibi bihe by'ikiza cya coronavirus abantu badashobora guhura nk'uko tuba tubishaka tumaze kuba dukoresha buno buhinga nta gihitigiri na kimwe tutashobora gushikira.
Uwo mugambi uzokorera mu mpunzi zahungiye mu bisagara hamwe no mu ikambi y'impunzi z'abarundi y'amahama. Ni umugambi utangujwe mu gihe ico kigo caheruka guhagarika imfashanyo zo kwiga ku banyeshuri b'impunzi z'abarundi biga mu bigo bitandukanye bya kaminuza mu Rwanda barenga ijana. Abenshi biga muri Nese Ruhengeri iri mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajaruguru ahahagaritswe imfashanyo z'abarenga 50, abandi biga Igwamagana, Ikigali, Ikibungo, Igitwe n'ahandi. Ico kigo cyasiguye ko bitatumwe n'ubukene bw'uburyo ahubwo ko abo banyeshuri baciye kubiri n'akarangamutima hamwe n'amahame ico kigo kigendera ko abo banyeshuri bobo biganiye Ijwi rya Amerika ko batigeze basigurirwa igituma bahagarikiwe iyo fashanyo. Inyuma y'amezi atatu iyo ngingo ifashwe Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ko atagihushane co bakirimwo kwigisha bamwe abandi bagahagarikwa. Richard Nije imbere aserukira ikigo Mezo Shalom mu Rwanda siko abibona.
Kakango nungunu nagako karimo ibyabaye nk'igisita cyatuguye ko haba ikibazo cyo guhanahana makuru hagati ya Mezo Shalom n'abo banyeshure, ariko twebwe nta mugambi wo guhagarika ayo mabuse twari dufise nta nuwo dufise, ariko n'ibyase kakagira bavamwo kubera iyo ngorane nyine yo guhanahana makuru nyene biratubabaje, ariko nta kundi tuzobyakira uko nyene. Turifuza kuganira n'abo banyeshuri ariko biracagoye kubera ko ibihe turimo twari twifuje kubonana nabo amaso mu yandi, ariko murabona biracagoye. Mugabo muriko murabona yuko n'ubuhinga nyine buriko buratera buje imbere, ngira ngo tuzava tubwifashishe twongere tuganire nabo kugira ngo abumva bagishaka kubandanya natwe bashobore kubandanya ariko twubakiye nyene kunyigisho zimwe zimwe muri izi tugiye gutanga
abenshi muri abo banyeshuri bari mu mwaka wa nyuma ubu bavuga ko bari mu yabira kuko byatumye batarangiza umwaka ku izina rya bagenzi be Roque Bideri yiga muri Nesi Ruhengeri yabwiye Ijwi rya Amerika ko bobo ico bifuza ari uko ico kigo co kwisubira ko bakaronka uburyo bwo kuriha maze bakarangiza neza umwaka w'ishure ico bikoze Roque Bideri amaze kuvugana na bagenzi we yatumenyesheje ko ataco bashima kuvugira kuri mikro zacu Gustave yadutangarije ko amashuri biga ko yabangije gusoma ibitabo birangiza umwaka mu gihe batarariye amafaranga y'ishuri bari basanzwe barihigwa n'ikigo Mezo Shalom kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 ico kigo kimaze kuramura imikangara irenga amajana ane yarangije kaminuza abandi barenga bo incuro zibiri biga mu mashuri yisumbuye abandi bize imyuga abenshi nabo mikambi y'impunzi ya Mahama cye Clave n'inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
urakoze Pierre Clave ukugenda kw'ingabo zishyirahamwe mpuzamakungu UNIZA MONUSCO zikorera irusenda muri teritwari ya Fizi intara ya Kivu yo mu manuko iteye impungenge impunzi z'abarundi ziba irusenda kuko akarere iyo kambi iherereyemo karangwamwo imigwi yitwaje ibigwanisho n'inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari irusenda
mu mpera za kino cumweru dusoje ubuyobozi bwa MONUSCO n'ubuyobozi bwa sekiteri ya Tanganyika bakunze ikigo cya MONUSCO kiri mu birometero bigera kuri 2 uvuye mu nkambi ya Rusenda ni ikigo cyabagamye ingabo zikomoka mu gihugu cya Pakistan gusa umubare wazo umuyobozi wa MONUSCO muri Uvira Bwana Isaka Danyosi yirinze kutubwira kuko ari ibanga rya gisirikare kuba ingabo za MONUSCO zivuyeho zakoreraga mu Rusenda bisa n'ibyateye ubwoba zimwe mu mvuzi z'abarundi ziri muri inkambi irimo abarundi barenga 32,000 kubera impamvu z'umutekano wabo
urabona izi ngabo za MONUSCO zari ngaha mu Rusenda zari zitubakije runini kuko twebwe umutekano ngaha mu Rusenda ntabwo tubona kumeze neza urabona hari imigwi igenda igwanira ngaha mu gihugu cya Congo kandi niyo bari kubaratembera turababona baca ngaha n'inkoho urumva hanyuma ari abanyagihugu tukagira ubwoba kandi n'ibijyanye n'ibyo hashobora kuba impunzi ziko ziranyanyaswa zikagenda zikitabaza aho hepfo bagatanga raporo nabo nyine bakaduserukira noneho ikibazo kikaca cyumvwa n'ingoga ariko mu by'ukuri nk'igihe izo ngabo za MONUSCO ziba zidahari twebwe turashobora guhura n'ikibazo cy'impanuka bivuye muri iyi zone turimo kuko ni zone ruje niko twaje banabitubwira rero biraduteye amakenga biraduteye amakenga cyane
MONUSCO yadufashe ikintu kinini cyane kubitekeye ikagenda bisa n'95 igihe twaduhunze 95 byabaye inkuko ibi rero birasa biboneka yuko natwe umunyabwenge yovamo nyine agafakiri kare cyangwa agakira
byagenze gute tugite
icyo gihe baraduteye ku ruvunge ibuvira mu isange baradutera hajya mu rubirizi hose mu rukamanyura baraduteye tugira ubuzima bubi none rero twebwe twacitse kuri icyo mukiriya gihe niko twari turi hano mu Rusenda none nabo basubiye kugira ibintu bisusa n'abiriye
abasirikare ba Congo barahari ahangaha mu Rusenda babacunga umutekano
abasirikare bo muri Congo barahari mu umutekano wabo turawuzi n'ujya nyine namwe munsi umutekano wabo turawuzi agukoberanya akagukuramo icyari kugutunga ubwo se wumva iyo ari umutekano
usibye kubiza impunzi zo mu Rusenda zizeraga ingabo za MONUSCO ku bijyanye n'umutekano zivuga yuko MONUSCO yagiye zifasha kugeza ibyifuzo byazo ku buyobozi bukuru bwa SR ndetse n'ubwa leta ya Congo mu buryo bwihuse
abasirikare ba MONUSCO badufasha mu gihe tugiye kubasakira yuko hano bimeze nabi bashobora gusobanukirana n'amajwi imbere hanyuma inyishu igaca yishyurwa tukabona yuko turuse umutekano kubera izo ngabo n'inzara yaba yadukubita mu gihe tuko turasaba indya noneho ntibatwumve bigatuma abanyagihugu bagira amandamano ayo impunzi bagize amandamano ntibagenda kuri sene bamanuka hepfo kuri MONUSCO bagatakamba bavuga ati twebwe inzara yatwiyishe baranaduha n'amafaranga bakatunyanyasa ntibayaduhe noneho ubwo bigaca bituma nabo nyene batanga message iriya igeneve noneho inyishu igacibona ubwo nyene bakaduha ubwo baduterera nyine bakabiduha kugenda kwayo ni igihombo cyacu kandi biraduteye impungenge
munisiko yadufasha yo inzara hasere kaje kuduhemba bagendaga tukabatakambira tugahungira hariya bakohereza amashusho y'Iburaya bakavuga ati munzu zirameze nabi dore ni murebe ukuntu zimeze bakaturungikira ibiryo n'ingufu none ubuse tuzosura gutakira nde
ku Rwanda rw'ubuyobozi wa munisiko bivuje ibigwanisho mu rusenda kandi Kongo yimbaraga mu gisirikare n'umutekano kambi ikindi nuko imbere mu nka bibazo by'umuteke impunzi zifite cyangwa ihohoterwa amakuru dukesha umuyobozi wa Monisco muri Uvira bwana Isaka Ndanyusi avuga yuko abasirikare ba Monisco bavuye mu rusenda bamwe bazajyanwa mu bijombo bandi bakajyanwa baraka uyu muyobozi wa Monisco muri Uvira akomeza kuvuga yuko Monisco ivuye mu rusenda isize yemereye abaturage baho kuzabubakira ikiraro cya Rurinda ndetse na stade y'umupira w'amaguru muri imyaka itanu Monisco yari imaze mu rusenda hari ibikorwa yagiye ikora birimo kurinda impunzi ibitero bya Yakutumba byo mu mwaka w'2017 byibasiye aka karere inkambi ya Rusenda iherereye mu Vedaste ngavuga ku bwaradi ijwi rya Amerika mu rusenda wo mu ntara kivuye
tugushimire Vedaste
bakunze baradi ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngomana Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 7
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mu kwezi kw'11 umwaka turangize umwigeme Prince ya Pascal Mugisha yaratsindiye amahiganwa y'abanditsi b'amayagwa y'abana bato bato ayo mahiganwa yateguwe n'ishyirahamwe ry'abarundi baba muri Amerika rikorera muri leta ya Kentucky kitwa tuvugane Oriane Itangishaka yaraganiye na Princia yatanguye amubwira icyatumye yitabira amahiganwa y'abanditsi b'abarundi ku rubuga rwa Instagram
cyane nitabira amahiganwa mu kwezi kwa 11 kwa ruko na usanze hari ama yari kuri statue nayo ni kuri statue bari postinze tuvugane nayo ni kuri statue tuvugane kuri Instagram ndabibona bari postinze hama mpona ko ari igano ryo kwandika udukuru tw'abana two mu Kirundi hama icyo gihe nanje hariho akuntu uvuga ngo nari mfise ariko ntikandi n'abana yari nka poem ariko nayo yari mu Kirundi urumva narazisanga bashaka ko hari abantu nyine bafite inkuru zo mu Kirundi barungika ndavuga nti ko nagafite nanje reka ndakarungike hari naho wobona kagize amahirwe kagatsinda nuko byagenze kugira ngo nitabire ayo mahiganwa
none imbere yuko uja muri ayo mahiganwa nkuko tuba twabivuze waratanguye kwandika muri ibi bihe bya coronavirus nkuko twaganiriye imbere y'ikiganiro tubwire igihe watangura kwandika nyine neza na neza ni igiki cyakujemo uricara urafata ikaramu utangura kwandika icyo bita inspiration ni igiki cyagutumye utangura kwandika
cyane kugemo nuko ubundi nakunda gusoma ibintu by'ibitabo kera ariko nayo nabikunda cyane gusoma ibintu by'ibitabo hama nkakunda ko numva no kwandika akantu nyine numva ndaraba nkasa navuga nti akenshi nakanditse hama bimwe biramfata numva nshaka kwandika nk'akantu k'agapoem umubyeyi arata umwana wiwe gutyo ndafata umunsi umwe mfata ikaramu n'agapapuro ndandika iyo poem y'umubyeyi arata umwana wiwe hama mbona ubwanjye naragasoma nkumva umenga karabyoshe kanditse neza hama cyangwa nyine kugapostinga no kutandika utundi
abagenzi kumbure n'umuryango batangiye kutubona batuvuze ko iki aho waduposta ukadushyira ku mbuga ngurukana bumenyi
abagenzi n'umuryango baradukunda cyane hari nabanye bikira kandi ati wandika neza uzobandanye ibi no tubona bisawa cyane hamanaje bakampera ingufu nyine zo kuguma nandika
none harabanditsi uzi mu kirundi ko akenshi usanga atanyandiko nyinshi zihari cyangwa ibitabo byinshi bihari mu kirundi cyane cyane byerekeye abana harabanditsi uzi mu kirundi baba baragufashije kugira ibyo byiyumviro cyangwa abukunda
bon onya mfanze ntabanditsi bafashije ahubwo icyafashije na kiyenda no kugafatira kugira hariho igisoma twiga kera muri kera mato yari igisoma cy'umu mama yahoze undi we harimo amubwira ngo muhora y'abana baringingwa hari icyo gitabo nicyo navuga ahanini cyamfashije gutangura kwandika kuko igisoma cyo mu kirundi nanditse kiri mu bya mbere nanditse natangiye kwandika icyo gihe urumva icyo gisoma cy'uwo mubyeyi yahoze umwana ahanini nicyo nafatiye ko nkaza ndandika igisoma cyanje gushika giheze cyose
wandika ahanini iyo uri kurandika wisanga uri kwandika ibintu bijyanye n'iki cyane cyane amayagwa yahe abari kavuga iki iyo usanze uri kurandika akenshi
iyo ndi kurandika kenshi usanga ndi kurandika ibintu bijyanye n'ibintu abantu tubamo mu buzima bwa minsi yose kenshi nko gufata nko gutera nk'ingufu umuntu kugira ngo kwa kundi ushobora gusanga hariho nk'umuntu yacitse intege mu buzima bwiwe hari ibitagenda neza hama ukandika akantu ukamutera ingufu kugira ngo yihebe cyangwa kwa kundi usanga hariho nk'ubugenzi umuntu muri abagenzi ukandika ko kukura ku kanini k'ubugenzi bwanyu ukuntu bimeze ikintu cyiza kibazanira byiza mukuramo ibintu byinshi
utubwira cyangwa wadusomera zimwe mu nzandiko zawe twumve cyane cyane duhereye ku yatumye utsinda abatashoboye kugasoma abatashoboye kukumva bakumve
reka mbere tusomere igisomwa nanditse na cyatumye nsindira amasiganwa yari yateguwe n'ishyirahamwe tuvugana iki gisomwa kiragira kiti uri mwiza uradushe mbere gutakwa n'abeza bazi byiza wowe baje bakanyita umubyeyi ntaca mu muryango nahora nca mu cyanzu wowe reza w'abeza wowe katabona na bose imana yakuntaye igukuze uragakura ukura mu mutima w'urukundo uzokunde abagukunda n'abakwana ntugugire uwo wanka umutima wawe uhava utuntura iyakumpaye nzayisasirari yawe ndayisenga ndayinezeze iyo utaza bansira bakimvuma sinari kuba nicara mu babyeyi nari kuba nicara inyuma y'urugo ibitanga abana iragahura iguha amata utunge utunganirwe uzoronka imbuto zose hungu makobwa uzotsimbataza izina rya so na nyoko mu muryango erega ntiduhanze amaso ni urubyaro rwacu ntuzagire ubwoba uzitabarwa abagukunda ni benshi bazigutera inkunga uzokwama mu mutima niba afite urukundo ibyo bikurikira bitsimbataye no mu bawe ntuzokore ikosa ryo kwibagira abakubyaye dore ko wabyawe n'isugi n'imanzi ibyo ubanziriza gukunda gutsinda ibikorwa byiza kandi ukora icyiza ukagisanga imbere nzokwama ndagutsindira abanzi ntibazogukurika ijisho bagiye kurondera kubure ibisarisho biba bigukikije intebe se bikure ku mwana iyo yakuremo ibyo niyo bikurikiza uzoramba uzohabwa imigisha n'inyongera yayo uzotunga utunganize uzogabugire n'udusigarane yakumvuye kunkurize uragabana amahoro y'imana nzokwama ndagukunda icyo gisomwa nanditse natanze muri tuvugane mu ngingano zayo
ni igisomo kiryoshye cyane kumva ko kuntu umuvyeyi yavuga umwana wiwe akamurata akamutera intege none ga Prince ni woba kumbure mu byo twumvise nti woba wari kutera intege cyane cyane abavyeyi kugira ngo bakore ico gikogwa cyukurata cyo gutera intege cyuguserura icyumviro ciwe ku mwana wiwe ikintu mu mico y'ikirundi tudakunze kumva cyane tudakunze kubona mu kibano woba wari kuratera intege abavyeyi
Niko na chanzo hizi ni kunda kila ni kunda watiri huki kujira ngo baadhi bara ratawa neva huo wabakiri ya amajambo ili kuunda wabakiri kupakunda wabakiri kwa mukiri mukiri kwa yako huko mojibuti mukiri na cha chuchi cha barundi ndi kunda kwa makianshi umuzi afaka huna nyawi akabwira abana be ko ntabakunda ego biraba ariko ntiba cyanshi cyane kandi n'ibisi ni gace biba ngo umubyeyi yicare anarate n'umwana wiwe urumva natangira nako ndabatera intege kugira ngo n'abana barakurana ubwo bukundo nabo bagakura bumva yuko ntibikora kuko nabo baba baragize bakiri bato bakabona ko ari ibintu umubyeyi agomba gukorera umwana wiwe
ni nziza cyane ndumva ko ari igikorwa gihambaye kandi nizere ko kiza gutera intege abavyeyi benshi babyumvise kuko babyumvaga ke cyane nabo nyene ndakeka bigiye kubafasha cyane niba uzobandanya wandika muri iyo nzira nyene ariko kandi Prince izindi ngorane cyangwa ibindi bibazo ayandi makuru ubona ahanini akwiye kuyagwa mu kibano atavugwa cyane iyo barayahe ushobora kumva ushobora kuba wananatanguye kwandika ko ayubona mu kibano twobandanya nk'abarundi twandika ko cyane tuvuga ko atavugwa cyane n'inkaya
amakuru yandi mbona ko mu kibano ibindi twobandanya twandika ko cyane tuvuga ko na makuru cyane cyane abafite nka ndi mu kitasuje biri tabu donc akenshi abari ibintu uwovuga ngo umwana agomba kubimenya yarakuze cyane ngo nta kubyigisha umwana akiri muto muri ugasanga z'ukuri koko umwana ahubwo yari akwiye kubimenya akiri muto kugira ngo akure abizi agende akura gahoro gahoro agende arabimenya uko akura bibizanye n'imyaka yiwe n'aho ageze mu bwenge agenda akura abimenya uko akura n'ibindi birushijeho kugira ngo ahubwo niyakura aze abizi neza atana ko akura agaca asanga ibintu byinshi atari azi akabimenyera byose umwanya ni kubera ko hariho n'ukuntu n'ibintu byinshi yokwirinda mu gihe hari ibintu ibintu bimwe ku masuje tabu yo bazi hari ibi byinshi byokwirinda mugaba mu gihe agiye kubimenya byose akuze hariho igihe usanga hari ibintu biri kubera mushikira nawe atazi atabyumva ugasanga hariho nyine ukuntu bitamufashije gukura neza
birumvikana cyane kandi nibyo ndakeka ko mu mico itari mike yo mu bihugu by'akarere kacu hariho byinshi ababyeyi batakunze kuganira ko cyane cyane ababyeyi b'abamama babwira abigeme babo abo tuvugana kenshi abigeme barakunze kutubwira yuko ababyeyi babo bari kuba barababwiye ibintu bimwe bimwe bakiri bato bataraja nko mu butinyanka bakabibasigurira imbere yuko biba ugasanga bagiye mu bibazo ari kubera ababyeyi babo batabibasigurira batabibabwiye imbere yaho ni viza cyane none uwo dusomere ikindi gisomwa muzo umaze kwandika mu zindi nzandiko umaze kwandika twumve ibindi bibazo ukunze kwandika ko
eko reka nabyo ndabasomere hariho akantu nigeze kwandika mera nk'abatera intege nk'umuntu yoba yacitse intege mukamubwira zitandukanye yaba mu buzima cyangwa se n'ibindi bintu ariko ko karimo kirimo icyongereza nako nacyise good words enough kimwe muri encouragement natanze nakibwe nti ushobore ugira ingufu zo gusaba imbabazi nubwo uzi neza yuko ata muntu yakubwiye ngo umusabe imbabazi kwa kundi umuntu ashobora kuba yagukoreye ikosa ariko we ntagusaba imbabazi ariko wowe ntuzufatire gucyo udusaba imbabazi nubwo abandi bashobora kuba batazi gusabye
jote muduteze amatwi aha niho dusozereje amakuru yacu yo kuri isaha ndabashimiye ko mwahisemo gukurikirana radio ijwi rya Amerika nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru yashize hamwe aya majwi ni Fasil Gebeyehu amakuru yahagaririwe na Frederic Ngundikije naho kuri mikro mwari kumwe nanje Fidel Nyongabo ndabasezeye ndabifuriza amahoro n'amahirwe.